hata inyosha njia yako, hata inyosha njia yako, ina mabonde, ina vikwazo, hata inyosha ata inyosha njia yako, ata inyosha njia yako, ina mabonde, ina vikwazo, ata inyosha njia. Sing. Ata inyosha,
ata inyosha njia yako,
ata inyosha njia, ina mabonde, ina vikwazo, ata inyosha, ata inyosha njia, ata inyosha njia yako, ina mabonde, ina vikwazo, ata
and I'm cheating.
sa'yong yosang jia ya kuwana kinama po de at sa'yong yosang at sa'yong yosang jia ya ko yanyi ay ibong namate sombegi ila mi kwazo oh oh ah, yeah sing atai nyotse yangu I'm your shine.